Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ubu ni wa mwanya ijwi ya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi ni munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi, nivyo tugiye kuganira mugume ku maradio yanyu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko twabibabwiye. Radio ijwi ry'Amerika uno munsi ni ikiganiro muri sanga mugiye kumva ku bijanye n'impunzi. Uno munsi ni munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi. Tugiye kuganira na bamwe mu Barundi n'Abanyarwanda bari mu kambi z'impunzi zitandukanye mu karere k'ibiyaga binini. Turaganira n'abari muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo Brazzaville, bishobotse mu Rwanda no mu Buganda. Dushoboye kubaranka ku mirongo ya telefone. Tureka rero tuje mu kiganiro muri sanga. Tubibutse nimero ya telefone mushobora guhamagara ko ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ndabisubiramo inimero mushobora guhamagara ko kugira ngo mushikirize ibibazo n'ivyumviro ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1 muri mu kiganiro muri isanga.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita short wave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350, kilohertz 9,815, no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Uruhagarara.
Rahumiwe! Bega mana yanje ibintu tuzobikura gatwimbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese.
Banirumveko.
Unje kwiswa mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Tumekibinu yangare tubuni. Jongi ya nisinye.
Avanti, vaise murukundu.
Shiri wanji, urukundu ngukunda ruruta vyose. Ivi ukuru musere konanji nga umure ngero. Mafu.
Niki kina murikirukuri kuijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu, isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza, biyage n'abandi.
Radijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twababwiye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi, tugiye kuganira na bamwe mu mpunzi bari mu nkambi zitandukanye mu karere k'ibiyaga binini, batubwire uko ibibazo byifashe cyanke uko ubuzima bwifashe aho bari. Reka twumvirize inkuru y'umugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru yaduteguriye mu kwezi guheze, twumve ibitigiri by'impunzi z'abarundi bari mu karere muri iki gihe.
Icegeranyo c'igisata cawo ni cetawo impunzi ku isi HCR co kwitarike 17 uku kwezi kwa kane cerekana ko impunzi z'abarundi zari zimaze kurenga gato 4,416. Ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko nivyo vyakiriye impunzi nyinshi zirenga 3,075. Igihugu cha Tanzania nico cha mbere kirimo abarundi bahunze hafi 240, hakurikira igihugu cy'u Rwanda kimaze kwakira abarundi bahunze barenga 185,500, hagakurikira igihugu cy'u Buganda kirimo impunzi z'abarundi bababa 45,000, hamwe n'igihugu cha Kenya kirimo abarundi bahunze barenga 4,600. Igisata cyawo ni HCR kivuga ko izindi mpunzi zisigaye ziri mu bihugu bya Congo Kinshasa, Malawi, Mozambique na Zambia. Umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ubona ko izo mpunzi zabaye umurengera. Honorable Christophe Bazivamo ni cegeya cy'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango.
Yumvikana ko ari nyinshi, twumva rero ko bikwiye ku kibazo cyaba kibitera icyo ari cyo cyose, abayobozi bagifatira ingamba bikajya ku murongo. Nta muyobozi n'umwe ntekereza wakwishimira ko abaturage bicwa n'inzara cyangwa se abaturage bahungabana kubera umutekano muke ngo bibavane mu byabo. Ikibazo cyo gihora gikomeye ari ikibazo cy'umutekano, kuko turavuga ngo ubuzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye kigomba kwitabwaho kigahabwa n'agaciro gakomeye. Kumva ko hari umuntu wabura amahoro agahungabana bigatuma ava mu bye, ibyo byose tuvuga ko ari ibintu mu by'ukuri bidakwiye kwihanganirwa, ko abantu bagerageza ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cy'umutekano kibonerwe ibisubizo.
Uwo muryango uhamagarira abakuru b'ibihugu by'akarere ka Yase guhagurukira icyo kibazo, kuko uwo muryango wonyine urimo impunzi z'abarundi barenga 90% by'impunzi zose. Uwo muryango umenyesha ko bituma ikibazo cy'u Burundi kibangamira akarere kose.
Ubundi iyo hari umutekano muke ni no kubangamira uburenganzira bw'abo baturage by'umwihariko. Tukavuga rero ngo ingamba zishoboka zose aho zaturuka hariho hose, cy'umwihariko uhereye mu bihugu byacu bya East Africa, kuko abakuru b'ibihugu bashyira hamwe mu by'ukuri ibibazo by'umutekano bikabona igisubizo. Cyane cyane ko abaturage iyo bicaye bakavuga bati ese ko turabona umutekano ari muke, East Africa iratumarira iki, ese ikibazo cyacu mukitayeho, ibyo wumva ko ari ibintu bica intege kandi bigasubiza inyuma intambwe yarimo igenda iterwa mu rwego rwo kubaka ubumwe bw'ibihugu by'umuryango w'Iburasirazuba. Aha rero tukavuga ngo ni ngombwa ko inzego zose zifatanya, by'umwihariko abakuru b'ibihugu bagomba gushyiramo ingufu kugira ngo igisubizo kiboneke. Muzi ko hagiyeho nanone umuhuza mu rwego rwo kugira ngo haboneke ibisubizo ku kibazo cy'u Burundi. Icyifuzo ni uko nyine muri ibyo gahunda yatangiwe haboneke umusaruro utuma amahoro agaruka mu Burundi kuko turavuga ngo igihugu kimwe mu bihugu bya by'umuryango wa East Africa cyangwa ibihugu bibiri niyo cyaba kimwe gusiyo gifite ibibazo ni twese tuba dufite ibibazo mu muryango.
Mu ntango z'ukwezi guheze ishami ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières ryamenyesheje ko mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya Tanzania cyane cyane mu ikambi y'Induta abantu bagwaje bari benshi yari ifise amakenga ko rishobora kurengegwa n'ubwinshi bwabo. Ibyo byaremejwe n'umwe mu Barundi bahungiye Induta yavuganye n'Ijwi rya Amerika.
Abarwayi ni benshi ku buryo urashoboye gutonda ubu n'iminsi ibiri utarigera uvugwa mbere bamwe bakaba ariko barizukira kubavuza imiti y'ikirundi canke imiti y'ikizungu bidandariza mu mihana yabo.
Avuga ko byanatumye n'imfungurwa bahora bahabwa zigabanuka kugera ku gice cy'ivyo bari bategekanirijwe.
Kare twahora turonka ibiro bitanu n'amagarama 320 by'ifu y'ibigori mugabo ubu umuntu umwe ariko araronka ibiro bibiri n'amagarama 180. Amavuta nayo twahora turonka amagarama 280. Mugabo muri kano kanya turiko turaronka umuntu umwe amagarama 140. Ubuyi bwo haheze ukwezi kose ata muntu akiburonka. Ni kubana ubuyi bwaragabanutse kare bahora baronka ibishashe bibiri by'ibiro bitatu by'ubuyi ariko ubu basigaye baronka igishashe kimwe cy'ubuyi mu kwezi. Ni ukuvuga igitigiri uko cyagumye cyiyongera niko bagumye bagabanya ifungurwa kugira ngo dusabikanye na bene wacu b'impunzi bariko barahunga ku bwinshi bavuye i Burundi. Ifungurwa turonka bimara iminsi 14. Winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi 7.
Ayo mashirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi asaba igihugu cya Tanzania kugurura iyindi nkambi y'impunzi igira kane kubera Abarundi baguma bahunga. Avuga ko iruhande y'abahunga umutekano muke hiyongeye ko n'abahunga inzara. Cheklabe ni inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi. Iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha 7 z'umurango ku Ijwi rya Amerika. Umviriza Ijwi rya Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi. Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi rya Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko twababwiye turi kumwe na bamwe mu mpunzi ziri mu nkambi zitandukanye zo mu karere k'ibiyaga binini. Ku murongo turi kumwe na Antoine Misago. Antoine Misago yahoze ari umwe mu baserukira abandi mu nkambi y'impunzi Inyarugusu muri Tanzania. Yahoze yakora kandi n'umwishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières aho mu Inyarugusu nyene. Ubu ni umwigisha mu ishure ryahoze ryitwa Lycée Ubumwe uburyitwa Power to You, akaba agiye kutusobanurira muri make uko vyifashe Inyarugusu. Mbere yuko tubwire uko vyifashe, Antoine, utubwira muri make uyu munsi mpuzamakungu hari impunzi mwawuhimbaje mute Inyarugusu?
Ego cyane, ndabashimiye kuba mumpaye kano kanya kugira ngo nshobore kubabwira ibyari bigize umunsi mukuru uno munsi. Murandumbe. Mu bisanzwe umunsi mukuru uno munsi nk'uko muhetse kubivuga wari umunsi mukuru ugize wahariye impunzi ku isi. Ni kuvuga hariho abantu benshi cyane kuko amatribune yashika kuri 4 kuvuga yarakikuje ikibuga bita Diwani impande z'abakongomani kuko ngaha Inyarugusu hari kandi nokwita nimwe mugabo izije n'ibikiri hariho igice kibamwo abakongomani n'igice kibamwo abarundi. Ni kuvuga uwo munsi mukuru wabereye hamwe abantu bari bahari bashika n'ibihumbi 5,600 gutyo. Twari dufise rero umushitsi w'iteka, kwa kwa idufisi ino monsi yali uwaseru kie nukubuka mstanheri niko mine ya Gasuru akabayo mbira gatwara niko mine ya Buhige nukubuka zifarari na aliko mine ziviri ni jambo jiwe rero ya asini kechani kubijanye n'umutekano yavuze yuko mu bijyanye n'umutekano bivanye na n'ivimbiro cyangwa n'ibirego byinshi byavuye ku bunzi bimushikira bavuga yuko impunzi zihohoterwa inyuma y'ikambi nk'iyo dusohotse ikambi yashoboye kuvuga yuko agiye kwegera abanyagihugu b'abatanzaniya badusikirije kugira ngo abasobanurire ukuntu yongere abafashe kubereka ukuntu twashobora kubana bivanye n'ibintu bimaze iminsi bihaca igiye inyuma y'ikambi bica ushobora kugirirayo ingorane arongera aravuga ku bijyanye n'umugambi wa WFP kuvuga ibyo cyane kamu ya yavuze yuko bivanye n'uko kamu iri iriko ikoreye ubundi mugambi wo gutanga amafaranga ingahamu kandi hariho abari bavuze ijambo bavuga yuko basaba yuko abantu bose no basaba yuko amafaranga yokongerezwa kuko ku mutwe w'umuntu ku kwezi ni kuvuga mu minsi 28 afata amafaranga angana n'ibihumbi 200 ku mutwe bamwe rero nk'uwaserukiye impunzi yavuze yuko ayo mafaranga ari make cyane naho nyacyo cyatumye atavuga ati none mwebwe mubanza gusaba bongereza ayo mafaranga mu gihe abantu batarakwigwa kuko ikambi y'inyaruguzi igizwe n'abantu 125,000 363 muri abo 300,000 nibo bonyine baronka amafaranga none rero yavuga ati ahubwo nimubanze musabe babanze bakwize mwese muronke amafaranga ama mushobore gusaba ko bokongereza amafaranga kuko ibyo birashoboka
ego none muri make ico kibazo nivyo abantu 300,000 bonyine baronka amafaranga birakwiye ko n'abandi bashikirwa bakaronka ibindi bibazo bashikirije ibindi bibazo mwashoye gushikiriza mufise muri iki gihe ni nk'ibi
kuvuga ikibazo nyamukuru gihanze impunzi z'inyarugusu ni ikibazo kigezwe kijyanye n'umutekano ni kuvuga n'ubwigenge kuko umutekano n'ubwigenge birajyana
Antoine iyo uvuze umutekano bisobanure muri make abantu bafise ubwoba bigenda gute bisobanuka gute iyo uvuze ati hari ikibazo cy'umutekano
ni kuvuga ikibazo cy'umutekano nashatse kuvuga si kuvuga yuko ngaha mu kambi gihohoterwa oya nashatse kuvuga kubera ko ndabifatanije ubwigenge n'umutekano ni kuvuga inyuma y'ikambi iyo umuntu asohotse ikambi nta mutekano ukwiye abafiseyo kuko urashobora ujyamutse ikambi gatoya ukarenga imbibi z'ikambi ufashwe baraguhohotera cyane nicyo gituma mvuga yuko umutekano utifashe neza ibyo nabyo ni biva ku mbo yuko tuseze turonka indya zidatetse mu isanzu turonka ifu tukaronka ubushaza ni kuvuga ibyo bisaba yuko umuntu arinda kubiteka natwe nta nkwi baduha nta n'ibisiga bya kijyambere dufise ari nacyo waserukiye impunzi yashyigikiyeko cyane yuko boduha ayo masiga bakaduha
ni ukuvuga ko ngerageje kubitegera ni ukuvuga ko hari akenshi mukenera gusohoka hanze y'ikambi kugira ngo muronke ibyo mukeneye kugira ngo muteke muronke n'ibyo mufungura
neza cyane benshi bakabiziba kuko bakasemerera gusohoka ikambi kandi mu buzima bwa minsi yose umuntu ategerezwa gufungura Ndonja ni wajitekecha mabuye.
Birumvikana. Urakoze chane Antoine Misago. Turaza kugaruka kubibazo vyi Nyarugusu n'ubuzima bwo mu nkambi Nyarugusu ngaho muri Tanzania. Reka twakire nabandi ku murongo bandi batumire bacu buno munsi tugiye kuganira. Turi kumwe ku murongo na Marie Claire ni nyiramahoro no munyeshure w'umunyarwanda kazi ari mu gisagara cha Brazzaville aho hasanzwe hari abandi banyarwanda izindi mpunzi nyinshi z'abanyarwanda muri ico gisagara kikaba bari kandi hafi Marie Claire ari hafi y'inkambi impunzi z'abanyarwanda ahitwa Kentele. Marie Claire uratwumva?
Ndimo kubumva.
Wiriwe neza Marie Claire, urakoze kwitaba kino kiganiro ku ijwi rya Amerika.
Mwiriwe neza.
Marie Claire, utubwira muri make ubuzima i Brazzaville nk'impunzi z'abanyarwanda bwifashe gute muri iki gihe, imibereho yanyu yifashe gute?
Murakoze, impunzi z'abanyarwanda ziri hano i Brazzaville ni ziri kintere cyane cyane imibereho kugira ngo bashobore kubona icyo bashobora kurya nuko bajya gutashya inkuru y'akabezo bacuruza mu baturage mu benegihugu ngo ibyo ni byo bibabeshejeho mu nkambi y'ikintere.
Abanyarwanda, impunzi z'abanyarwanda ikentere cyangwa mu gisagara i Brazzaville muri rusange mungana nk'abangahe, ibitigiri bivuga ko muri bangahe?
Impunzi z'abanyarwanda muri Congo Brazzaville izikwirakwiye muri iki gihugu hose zigeze mu 10,000. Ibike ntabwo mbizi neza ko turi mu 10,000.
Ikibazo mwoba mushira imbere nk'impunzi z'abanyarwanda bari i Brazzaville ni nk'ikihe muri iki gihe?
Ikibazo impunzi zose z'abanyarwanda ziri muri Congo zifite ni uko mu mpera z'umwaka turimo tariki 12/12/2017 tariki yacu y'impunzi izarangira, kandi ibisubizo bari baduhaye cyangwa se option bari baduhaye za solution durable ari zari eshatu: gutaha ku bushake, gufata pasiporo kubashaka integration locale, cyangwa se kwandika exemption werekana impamvu ki udashaka gutaha. Impunzi nyinshi rero zafashe iyo exemption ziri kuvuga ziti ntabwo kuva ko igihe cyacu cyo kuba impunzi kirangiye kubera ko ibyo twahunze bikiriho, zose hafi ya zose zafashe exemption. Ariko nyine muzo igihugu cyashoboye kwemerera iyo exemption ni abantu bakeya cyane, urebye imare 13,300 n'abandi gusa bemereye iyo exemption. Ubwo abandi bose basigaye bakaba bahangayitse kuri icyo kibazo kubera ko nyine nta solution igaragara bafite. Ubwo bakaba bahangayikishwa n'iyo date n'iriya tariki 12/12 uyu mwaka.
Urakoze cyane. No kuvuga yuko mu mpera z'uyu mwaka abanyarwanda icyo gitigiri uvuze c'ibihumbi 10 bafise guhitamwo gutaha mu Rwanda canke gutora pasiporo canke gusaba kubandanya basaba iyo exemption, ubwo burenganzira bwo kuguma ari impunzi muri ico gihugu muri make.
Uburenganzira bwarasabwe ariko igisubizo byatanzwe nibyo bidashimisha impunzi zose, ubwo zikaba zifuza ko zafata integration locale ariko zidafite passeport, kubera ko integration locale ni conditionné na passeport y'u Rwanda. Impunzi zigategereza ko ari n'ubundi gutaha bafashe passeport, bakaba barabyanze barabyamaganye. Tukaba twarasabye kino gihugu cyaducumbikiye kuzadutuza ariko batatwigije passeport y'u Rwanda, ngo tukadutegereje igisubizo bazaca, kubera ko ntabwo bari baduhakanira nta n'ubwo bari batwemerera.
Urakoze cyane Marie Claire. Nawe tugusaba ugume ku murongo, kumbure abanyonyi b'ijwi rya Amerika barafise ibibazo n'ivyumviro bashobora gushikiriza kuri mwebwe abanyarwanda muri Brazzaville. Turi kumwe kandi ku murongo na Jean-Claude Nkunzimana, umwe mu Barundi baserukira abandi mu gihugu cya Kenya, i Nairobi. I Nairobi, Jean-Claude, turi kumwe?
Ego, turi kumwe cyane.
Urakomeye? Ndakwifurize n'abandi bagenzi bawe umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi, umunsi mukuru mwiza.
Ego namwe murakoze cyane.
Uwo munsi mwahimbaje gute I Nairobi?
Umunsi mukuru twahimbaje mu kibanza bakiriyemo umwongere mu Ekleziya Katolika igihe yaheruka kugendera ngaha muri Kenya. Niho twagiriye uwo munsi mukuru ahanini mu majambo yagiye ashyikirizwa bagumye bagaruka ku kibazo kijyanye n'amatora igihugu cya Kenya kimirije yuko atwebwe impunzi atampunzi yo hava yinjira muri ibyo bintu bijyanye n'amatora y'igihugu twahungiyemo.
Muri rusange ego bandanya
badushyikirije ibikorwa bijyanye na UN ibikorwa isanzwe ifasha impunzi. Hari amashirika akorana na UN atandukanye, ni ukuvuga ry'amaorganizasiyo, amashyirahamwe akorana na n'ishyirahamwe HFR yari yagize bari bayateguriye ahantu yerekanira ibintu bitandukanye bafasha impunzi. Bafise n'ubutabo butandukanye. Hari amashyirahamwe agerageza kuburanira impunzi, hari amashyirahamwe yafasha impunzi ku gukora ibintu by'imyuga no gukora ubudanda ubucuruzi buto buto. N'abantu n'ishyirahamwe rifasha impunzi zifite ikibazo cy'uburwayi nazo nyine zari ngaho zerekana ibintu bikora, ushoboye ukagenda ukababaza. Hari cyane cyane navuga yuko igisata cya leta kigeze kwakira impunzi nacyo nyine niho cyari kiri, n'abandi abaserukira ibihugu byabo hano muri Kenya niho bari, n'abandi banyacyubahiro n'ubuserukira ishyirahamwe HFR ngaha muri Kenya.
Muri make I Nairobi muri Kenya muri rusange ubuzima bw'impunzi bwifashe gute, mubayeho mute?
Ubuzima bw'impunzi ngaha I Nairobi ntabwo bworoshye cyane kuko n'abenegihugu bo nyine n'abasanzwe batorohewe muri kino gihe hariho hasanzwe hari ibyo kurya bikena rwose bikaza ku mafaranga menshi cyane, ariko cyane cyane ingorane impunzi zifite ni kuba zitagira tati y'ubuhunzi n'impunzi z'Abarundi. Uri kuraraba kuva dushika ngaha ahanini hariho abasanzwe bamaze hasi imyaka, uramara imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka ine utarashobora kuronka sitati y'impunzi. Rero icyo ni ikibazo gihambaye cyane ku mpunzi kiba mu gisagara kuko mu mategeko agenga impunzi ngaha muri Kenya avuga yuko impunzi iba mu gisagara ariyo yimenya ku bintu bijyanye no kubaho. Rero iyo impunzi ariyo yimenya mu bintu bijyanye no kubaho mu gisagara bikabisabwa yuko iyo mpunzi ifite ibiyiranga kugira ngo ishobore kuronka akazi. Murumva rero ko ari ubuzima butoroshye mu gihe impunzi itagira ikiyiranga kuko hariho icyo bitwita randevu uba wahawe yo gukora ibyo kujya kubazwa kugira wumvirizwe ubone kuronka ibyo bikuranga. Izo randevu baziha imyaka myinshi cyane, ugasanga ufite randevu yo mu myaka ibiri, mu myaka itatu. Izo nizo ngorane nyamukuru dufise. Izindi ngorane
ego ibibazo ndumva bitari
iyindi ngorane nayo nyine ni uko itegeko rigenga impunzi ryahoraho ryavuyeho kandi ibyarisubiriye nabyo gushika n'ubu rikaba ritarasohoka, hakaba haheze igihe kirekire iryo tegeko ritarasohoka. Ibyo rero ntibiheza ngo byorohere nk'impunzi nshyashya iba ije ngaha Nairobi kuko iryo tegeko rya kera ntirikora, bagaca bashyiraho itegeko bihari no munsi kandi impunzi zisanzwe zitayizi kuko kare impunzi yari ifite uburenganzira impunzi ihungiye muri Kenya yari ifite uburenganzira bwo kuba mu gisagara cyangwa ikajya kuba mu nkambi none ubu uye muri iryo tegeko rishyashya ni kuvuga ko impunzi yose iza muri Kenya itegerezwa kujya mu nkambi kandi hari ku mpamvu zitandukanye hari igihe impunzi usanga idaba ishoboye kujya mu nkambi ku mbo z'umutekano ku mbo z'uburwayi cyangwa ku mbo yindi itandukanye rero iyo ikiri ingorane ikomeye kuko abo bantu babaye ngaho inagiro b'ubuye batagira igipapuro cya hasiteri kibarekurira kuba ngaha icyo nacyo ni icyangombwa impunzi itegerezwa gukoresha mu gihe ishoboye gufatwa cyangwa ishoboye kugwa mu ngorane namwaburya Nairobi hari ubwoba bwinshi cyane ku bintu bijyanye n'aya matora abimirije mu kwezi k'umunani itari k'umunani
birumvikana cyane rwose birumvikana Jean Claude urakoze cyane Jean Claude kuko muri batatu ku murongo reka dufata akanya duhe umwanya abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine bashaka kuba bazibaze n'ivyumviro turaza kugaruka ku bibazo mufise nk'impunzi muri iki gihe n'icizere mufise cuko ibibazo muri mwo bishobora gukemurwa haba na HCR ishiramo muzamakungu rijejwe impunzi ku isi canke amareta y'ibihugu muri mwo reka tuje ku murongo twakire Igate mwiriwe neza. Alo Igat? Ndakeka Igat atari ku murongo telefone kumbure irikira mugora gato ariko nkuko ndabivuze duhereye kuri wewe nyine Jean Claude mu majambo make cyane iki kibazo turumva ko nko mu mwaka uheze tuganira ku bibazo by'impunzi zari i Nairobi n'ahandi kakuma mu gihugu cya Kenya icyo kibazo c'impapuro cyari gihari yuko ayo ma interview yuko uwo mubonano yikugira ngo muronke impapuro zerekana yuko neza na neza muri impunzi mu gihugu zifata umwanya muremure ugasanga mugumye muri uko kutagira impapuro mu gihugu hari icizere none yuko hari kigiye guhinduka mu majambo yashikirijwe no munsi hari ico bashikirije kibaho icizere yuko bagiye gukemura ico kibazo
ego icizere cyo kirahari kuko icatumye binamara umwanya muremure ni iryo tegeko rishasha ritari bwace mu nama nshinga amateka ngo ingingo igemeze none ubu yoba yaragemeze igisata cyari kigejwe impunzi kitwa DRA ubu kikaba cyaciye gihindurwa izina muri iryo tegeko rishasha bacita RAS ubu rero RAS iriko irakora kuko bariko bafashe abantu bo mu bari bafise iyo randevu mu 2017 bose bariko barabashira vuba cyane mu kwezi kuza kw'indwi yuko bashobora kujya gukora kubazwa kugira ngo bemererwe yuko ari impunzi icyo ni icyizere cya mbere dufise kandi n'iryo tegeko ryaraciye mu nama nshinga amateka iragemeza riracana mu nama nkenguzamateka no kwa perezida hirya yeje niho basohora mu kinyamakuru yuko iryo tegeko vuba rishobora gusohoka rishasha rigenga impunzi.
Urakoze cyane Jean Claude. Turaza kugaruka no kuri Antoine Misago Inyarugusu muri Tanzania nawe Marie Claire aho i Brazzaville ku cizere mufise cuko ibibazo muri iki gihe bishobora gukemuka cyane cyane kuri uyu munsi mpuzamakungu wahari impunzi aho muri komora shikiriza ibyo bibazo kubabayoboye mu makambi reka tubandanye ku murongo twakire abanyonyi biradijwe rya Amerika duhakaryo Clement uratwumva?
Ndabumva cyane gose.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe cyane.
Duhamagaye uri he Clement?
Ndi mu ntara ya Gitega mu Burundi.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Ego natatane nashaka mbanze shimire kuwo mutumire ndamuramukije nawe
ni batatu dufise wo muri Kenya muri Tanzania ni Brazzaville muri Congo.
Ego mu bisanzwe mbaze iminsi numva hirya no hino mu nkambi abahunzi batamerewe neza bidoga hirya no hino muri Congo narumvise abariko baragenda n'amaguru bagenda mu zindi nkambi bafasha mu bintu by'ibifungurwa hari icyo baba bariko barategekanya kugira bafasha abo bandi bambe batamerewe neza nabo kugira babashe kubaho babaho neza amazi narumvise ni kibazo ntacyo bafise ariko icyari gikuru nuko batotera babandanya kure bugaruka hagufiya ino mu Burundi kugira babandanye babana n'abarundi umutekano mu Burundi urakwiye urahari nisawa twese turisanzuye nta na kimwe igikuru sinumva ko babandanya bagenda hakurya kure cyane gose.
Clement uvuze icyo kibazo wumvise cy'uko bava hamwe baja handi mu kurondera uburyo bacumvise muri Congo canke hehe neza na neza
muri Congo
muri Congo Kinshasa canke Brazzaville
muri Congo Kinshasa
ntituri kumwe na bamwe mu mpunzi ziri muri Congo Kinshasa ariko reka twumve niba Congo Brazzaville ico kibazo gihari ici impunzi zihunga ziva mu karere zija mu kandi kubera uburyo Marie Claire ico kibazo uba baracumvise canke ico bagihari mu mpunzi ziri Brazzaville
impunzi ziri Brazzaville zikimara gutuzwa mu 1972 zagiye zituzwa mu tundi turere tw'igihugu ariko ubu ngubu aho zifite liberte yo kujya mu zindi village iyo zibonye ko aho ziri hari ibibazo by'imibereho ariko muri iki gihe oya ntabwo nigeze numva.
Tukiri kuri wewe nyine Marie Claire icyo kibazo iyo ngingo yafashwe yerekeye ugutahukana impunzi z'abanyarwanda ngaho i Brazzaville wavuze yuko abenshi batifuza guzotahuka kubera impamvu z'umutekano cyangwa impamvu z'uko ibibazo bahunze bikiriho mu gihugu cy'amavuko cyabo mubona none ingaruka zizoba ari izihe ko igitigiri ari kinini cyane ibihumbi cumi bashobora kutazoba bafise impapuro zibagenga zibaranga muri icyo gihugu mubona ingaruka zizoba ari izihe
nyine nkuko impunzi ziri hano muri Congo zihangayitse ni uko nyuma y'iyo tariki abatazaba bafite ibyangombwa byazabavira nk'ibibazo byo gufungwa bakabafata nk'aho ari les clandestins les immigrants clandestins bagira ibyangombwa noneho bikazaviramo wenda kuzicyura ku ngufu kandi ari byo zirimo zidashaka ubwo tukaba turi no gusaba kino gihugu cyaducumbikiye ko cyareba ukuntu kimwe na kino kibazo impunzi zidashaka gutaha bakazazituza ariko batazisabye pasiporo y'u Rwanda bakareba mu bindi bihugu byatuje impunzi zidafashe pasiporo nk'ibyangwa bazihaye na n'impunzi zano muri Congo akaba ibyo bazigenera.
Murakoze cyane Marie Claire. Reka tubandanye ku murongo twakira abandi. Bernard turi kumwe. Allo Bernard. Bernard uratwumva?
Yego ndabumva.
Amahoro neza Bernard. Kibazo canke cyumviye?
Ni cyumviye ta kibazo nk'intera no kuvuga kibazo ca ratimo z'uku. Nagomba maze uti ni gute biyingunganya kugira ngo ubuzima bw'imibereho nkumbure bandanye bukomeza gusumba kubera iyo tanga bigoye nk'abantu bari mu nkambi. Ego murakoze.
Murakoze. Mu ndabwiwe ko Antoine yavuye ku murongo niwe nagira mbaze uko bakora kugira ngo biyungunganye nk'ibyo bibazo bafise byerekeye uburyo baba bakeneye kuja hanze y'inkambi ariko tugarutse kuri wowe Jean Claude iki kibazo cyo kutagira impapuro kirahambaye cyane wavuze yuko cyane cyane ko mudashobora no gukora mubayeho mute muri iki gihe iyo utagira impapuro bagenzi bawe mubayeho umute kugira ngo muyungunganye mu buzima bwa misi yose.
Ego ukunde na bigenda ahanye na Nairobi barakora keshi hari ubuzi budasaba badakunda gusaba yuko baba bafise ibyangombwa ariko ubwo buzima bwosanga keshi bakora ntibahembwe usanga buri ingorane nyinshi kandi ntishobora kujya kwitwara mu gihe udafite ikintu kikuranga ariko ubundi buryo nabwo dukoresha barakora barabyandaza utuntu duto duto nyene kugira ngo umuntu aronke icyo aheza arara ari hari hari ne ukovuti bara hariho buti bakora bizamu kama gama societe mato ubwo buraheza bugafasha impunzi hano na Nairobi abandi nabo bakadandaza utuntu duto gutyo bagashobora kuronka ingene bashobora kubaho.
None Claude
ariko
bandanya
ariko ubutima ntibworoshe na buke mu gihe kandi ushobora gusanga kenshi niyo ugiye gusaba ayo mashyirahamwe akorana na ASPR yuko yogira yogufasha ntibyoroha kugira ngo bashobore kugufasha kuko bakubwira ko impunzi iba Nairobi iba yishoboye yishoboreye kwibeshaho ngaho Nairobi. Igiheza kigaca kidutangaza rero ne dutangazwa n'ukungene ayo mashyirahamwe ariho tugatangazwa n'icabereyeho. Icyo ni kintu twobasaba bikunda mugashobora kutubariza nk'umuntu mugashobora kutubariza nka ASPR ya Kenya Nairobi canke iyo kuko bakadufasha bakaduha isiguro neza ayo mashyirahamwe icyo abereyeho ngaha mu gihe impunzi igiye ibitura bayibwira ngo impunzi y'i Nairobi ngo nuko ibishoboye kwibeshaho ngo udashoboye kwibeshaho ngo uce ugenda mu nkambi kandi ngaha hari abashobora kuba bari kesi ababa bari Nairobi baba bakinyira umutekano muke wabo ushobora kwaduka mu nkambi naho nyine ngaha Nairobi umutekano atari utifashe neza ku mbo z'igihugu twahunze kuko icyo gihugu gifite urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi urwaruka rurangwa n'ibibi bitandukanye kandi rukaba rutagera umutwe no gushyika ngaha Nairobi guhiga abantu bahunze ndetse no ngaha Nairobi turahura n'urwo rwaruka rwambaye n'imipira y'umugambi uri ku butegetsi rero iyo ufite umuntu wahunze kandi ukabona ariko aragukurikira niyo wabwiye ntiweza ngo ube ugire umutekano mwiza na mwabuze twumva hariho amakambi usanga baguma baha uburozi mu byo kurya abantu cyane cyane impunzi ziri mu makambi.
Jean Claude, icyo kibazo uvuze cerekeye ubwo rwaruka ngo bari mu mugambwe uri ku butegetsi ngo bari kurarondera abo rugirira nabi ngaha muri icyo gihugu hari abo wiboneye woba warashikirije icyo kibazo kubajejwe umutekano?
Narigeze kuvuga mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi na kabiri 2015 nari natanze akarorero k'umuntu yagandaguwe n'urwo rwaruka nyene hanyuma turagenda turashyikiriza ibirego turashyikiriza n'abo bari kumwe ku mugoroba umuntu yamutoye akamujyana kwa muganga kuko ntiyari bwacikane ama avuye uwo muntu kubera nabo yari arushe yari yariye mu masengesho aca aramufata kwa muganga bari kubaramuvura ameze neza banyuranwa n'umwe muri bamwe bari kumwe bari bagorobanije n'uwo bari bakubise ari ntere banyuranwa nawe asigiye kuraba uwo muntu uwo mugwayi kumbe wa muntu yapfuye gukura ikirenge haheze umwanya zayumva ngo uwo muntu arapfuye kandi uwo muntu yagiye muri kumusanga ngaho kwa muganga yari muri abo nyene bari bamanye n'uwo yakubitswe akaba yari mu bapfuye.
Ego Jean Claude, ego birumvikana ko hashobora kuba habaye ibintu nk'ivyo ariko ko tutabifitiye ubuhamya canke ko atariho wari uri ntitwo bitebako cane ariko reka tugarure Antoine ku murongo nawe nyene yatubwire ingene abantu bariko bariyungunganya muri iki gihe muri ivyo bibazo by'imibereho yabo babayemo inyarugusu. Antoine, bigenda gute none abantu nkuko bavuze ikibazo cy'uko bakenera gusohoka hanze y'ikambi kugira ngo babonke ibintu bakeneye mu buzima bwa misi yose kugira ngo bafungure, iyo bishitse aba bantu bagatoroka bakaja hanze y'ikambi bigenda gute? Biraba kenshi
kuvuga twebwe abantu badukikuje n'abanyagihugu sinca abaha ni kuvuga iyo turutse kajya inyuma y'ikambi kabisa ugiye inyuma y'ikambi usanga y'irima myiza cyane kandi iyo mirima n'iy'impunzi cyane cyane z'abarundi n'abakongomani kuko bagumye mu ikambi ntiboshobora kubahari bajya ubugari bw'ibigori n'ubwo bushaza nk'ubushaza bwombo bukarangise kuko bagiha amavuta y'amakoto ni kuvuga ukarangishije amavuta y'amakoto ubushaza ukaburya ku bugari ibintu bigoye cyane kandi kibonga bashyizemo rero baradima y'ikambi abafise n'imirima bakayirima abadafite abajya kuyongera y'amafaranga naho bakarimira abaha bakabahemba ku munsi bagashobora kuronka ikintu kibafasha aho rero ni mu gihe bataba bafashwe iyo ufashwe naho baca bakujyana ubwo nyine utarariye mu ibohero y'igasuru
igasuru noneho bari nka bangahe baheruka gufatwa abarundi bavuye mu ikambi
abarundi bakunda kwama batwawe igasuru ni benshi cyane mugabo gusa haraheze nk'ikirindo cy'ukwezi bafashe bamwe bagiye gusenya kuko hariho n'ibindi bigeze kubaho bavuga yuko hariho abantu baba bicaye inyuma y'ikambi ariko twebwe tugerageje kuraba mu ikambi twasanze ata benshi bashoboye gupfa ariko abapfuye bo barapfuye ndasubiraga yuko buba ari inzuzi z'abarundi ariko nubwo bashobora bavuga cyane yuko ari abarundi mugandi tuzi inkomoko yabo y'abo bantu bapfuye inyuma y'ikambi
Antoine ku kibazo cy'imibereho inyarugusu muri Tanzania haravugwa ibitigiri byinshi by'abarundi babandanya kuza muri iyo nkambi bamwe bakavuga yuko bahunga umutekano abandi bakavuga yuko bahunga ubukene cyangwa imibereho mibi mu gihugu cyabo ubu byifashe gute nuno munsi harabo babaje bari nk'abangahe baza ku munsi
ni kuvuga ngahe Tanzania hari kandi zikati z'abarundi hariho n'inyarugusu hakabaho n'indika n'imitenderi ni kuvuga ikambi zibiri iy'inyarugusu n'imitenderi zigishakira impunzi ubu babakirira ahantu bita Induta ariko ngerageje kugaga n'abari Induta baravuga yuko ku munsi arashobora gushyika abarenga ijana
murabijana baza turumva amakuru amwamwe akenshi bavuga yuko baba bahunze ubukene imibereho mibi ariko ko baba batahunze nk'umutekano ariko kubera imibereho mibi kuba bafise ubukene bwinshi cyane bahunga bakavuga yuko bahunze umutekano kandi bawufise ivyo muravyumva bigenda gute
yego ivyo tukunda kuvyumva cyane cyane ku bitangazamakuru n'ibinyamakuru by'i Burundi ibyo bikunda kuvuga ibyo ngiri kuko amaradiyo y'i Burundi turayumviriza cyane ni kuvuga ibyo abantu abarundi usanze tuzi ingorane ziri mu gihugu kandi ni ukubwiza ukuri yuko mu gihugu cy'i Burundi nta ntambara iboneka iriho ariko hari icyo navuga ko ari agatoteje ni kuvuga abo bose baza benshi nababa babonye ko batotejwe kandi kukaba nk'ako n'inzara iriyo mu gihugu ko tubyumva kandi iyo nzara nayo nyine iva ku bintu byinshi iva ku kuntu atamusimambo ni kuvuga abantu batamuma hamwe kuko iyo turiko turayaga n'abantu bari mu gihugu baratubwira yuko uwo ari we wese ahahagaze aguma afise ubwoba na cyane cyane barafise ubwoba cyane y'amatora yo mu 2020 bavuga yuko ishobora kutazagenda neza ari nacyo gituma abantu benshi bahunze iyo turiko turayaga batubwira yuko bariko bahunga cyane ibivugwa yuko mu 2020 hashobora kurushiriza ubugizi bwa nabi kuruta ubuyo
none abantu boca batangura guhunga imyaka itatu imbere y'ayo matora wumva byumvikana
ni ukuvuga mu Burundi hariho umugwi reka ndabivuge hariho umugwi twita nubwo jewe maze imyaka ibiri narabwiyeyo ariko nabwiyeyo bihari ni kuvuga hariho umuguru waba w'urwaruka bw'umugambi uri ku butegetsi ubwo rwaruka rero rurakora ibintu bituma umuntu nubwo woba wari ufite agatima ko kuguma mu gihugu uca uvayo utararize.
Urakoze cyane Antoine. Reka tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi biradijwe rya Amerika. Twakire Josue. Josue uratwumva?
Ndabumva.
Duzijwe tukumve neza ikibazo canke cyumviro.
Ndabumva.
Yego.
Yefrema kwitwe bibazo yembo nari uruhagara mu bene gihugu beshi kuko nkabeshi barafite ubwoba bwayo matara yo mu 2020. Ahubwo nagira nk'abakejwe ibintu by'intwaro ko bokwicara hamwe bakayaga bakatorera inyishu ikibazo cy'amatora y'ima 2020 kuko abene gihugu benshi imitima iri hamwe rero icyo nasaba abakejwe inzego zo muri leta ko icyo kibazo bagikemura impunzi zikareka kuba nyinshi zigatahuka mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze.
Murakoze cyane Josue. Murakoze cyane. Tugaruke ku murongo tuganire n'abatumire bacu Marie Claire i Brazzaville akaba ari n'umunyarwandakazi muri cyo gihugu. Marie Claire, none muri iki gihe ubuzima bw'abanyarwanda bari i Brazzaville n'ahandi mu turere turi hafi yaho, ubuzima bwanyu bwifashe gute? Hoho murashobora gukora mukiyungunganya ubuzima bwa mwisi yose bugenda bute?
Abaturage bari mu Rwanda bari muri Brazzaville mu mujyi n'abari mu bindi bice by'igihugu bafite uko bibeshaho. Hari abahinga, hari abashobora gucuruza uduconsho ndetse n'uducuruzwa bakibeshaho, ariko abatwaraga nk'amamodoka nk'amataxi hashize umwaka cyangwa imyaka nk'ingahe barababujije barabihariye abanyagihugu ugabanga bakaba yashatse ibindi bakora. Ariko muri rusange utuzi duto yako kwibeshaho baradukora.
Nk'uno munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi kuri mwebwe usigura iki? Hari icyo ubafasha muri iki gihe? Iyo mufise nk'ibi bibazo muragira icyizere yuko hari kizohinduka kuri icyo kibazo gihambaye cerekeye impapuro muri icyo gihugu? Uyu munsi usigura iki kuri mwebwe?
No munsi w'isi yose wo kwizihiza impunzi, ariko hano buri nta kintu cyatakusije cyakuze cyangwa cyavuze kuri twebwe. Makuru njyewe nzi ngo nyine iyo nafite abacyakenye nyine nababwiye tugitangira ko gifite impungenge yuko nyuma y'uyu mwaka nyine nta cyangwa kigaragara ziba zifite by'impunzi, akaba ari uko nyine abatazabona iriya exemption gukomeza kuba impunzi n'abatazashaka gutaha ku bushake. ACR ishinzwe impunzi yazafashe impunzi nyine kuzivuganira kuri buno butegetsi bw'iki gihugu ko zatuza impunzi z'abanyarwanda zimaze imyaka 20 muri iki gihugu batazishinze pasiporo y'u Rwanda kubera gufata pasiporo ku mpunzi z'abanyarwanda n'ubundi nko guzicyura ku ngufu.
Urakoze cyane Marie-Claire.
W'impunzi nk'uko buri mwaka ugita ugaruka nta kintu cya pasiporo twagwa ko cyabaye ku mpunzi z'abanyarwanda.
Urakoze cyane. Reka twakire na Emmanuel. Kibazo cyangwa icyumviro Emmanuel?
Bo njyewe icyo mvuga. Halo?
Oui, turakumva.
Ni ukuvuga ngo impunzi aho iri ifite amategeko mpuzamahanga ayirengera, ariko ndibaza yuko nta n'uwishimiye kwitwa yuko yakomeza kwitwa impunzi. Doke impunzi kugira ngo ihunge hari ibibazo biba biri mu gihugu. Mwaka karere turimo impunzi nyinshi ku bibazo biriho ubu ni n'Abarundi. Ndi icyo mvuga nigeze no kubyandika kare mvuga ngo leta y'u Burundi ndetse kimwe na East Africa twagakwiye gushaka uburyo twicara hamwe kugira ngo amahoro ikibazo kiri mu Burundi gikemuke bari abantu bataye mu by'ukuri hari kugaragara inzara hari kugaragara ibintu byinshi by'ibibazo ndetse n'ibihe bitameze neza n'iki gihe kandi bikaza byose hiyongeramo n'icyo kibazo cy'impunzi muri Afurika icyo mbona rero njyewe mbona nk'abantu b'abayobozi tutitaye ku miryango mpuzamahanga turebe East Africa yacu turebe Afurika yacu abo bayobozi bamanuke begerane n'abarundi turebe icyakorwa
hari ico woba ufise ushikiriza ku wabuze impunzi z'u Burundi yari nyinshi mu karere ku kibazo cha Marie Claire bafise Brazzaville hoho ku kibazo c'impunzi z'abanyarwanda bari muri ico gihugu coco hari ico ufise uyivuga ko
tubiramo nabo numvise
waravuze yuko ahanini nkuko bizwi ahanini impunzi nyinshi ziri mu karere k'ibiyaga binini ni z'abarundi kandi yuko bakwiye gutorera ibibazo biri mu gihugu kugira ngo impunzi ntizibandanye ziyongera turi kumwe ku murongo n'umufasoni w'umunyarwandakazi nabo nyene bamaze igihe kitari gito hanze y'igihugu n'abanyarwanda bari Brazzaville bafise n'ikibazo c'impapuro aho bari bobo ubahanura iki nk'abanyarwanda nk'impunzi ze muri ico gihugu bobo ubahanura iki
murakoze cyane icyo mvuga ku izo mpunzi z'abanyarwanda nuko kuri ubu ngubu u Rwanda ahantu ubushake kandi nibaza yuko aho tugeze ubu nuva mu gihugu kimwe aza mu Rwanda isura ya mbere n'iy'ubu ngubu ni ibintu bitandukanye icyo mvuga rero ni uko bataha gukomeza kwitwa impunzi iyo sitati y'ubuhunzi nkumva yavaho bakaza tukubaka igihugu
urakoze cyane gose Emmanuela tuko turaja ku musozo w'ikino kiganiro aho twibutse umunsi wahariwe impunzi ku isi tukaba turi kuganira na Antoine Misago inyarugusu muri Tanzania Marie Claire Nyiramahoro ari Brazzaville muri Congo na Jean-Claude Nkunzimana ari muri Kenya reka twakire umwe muri mwebwe amasegonda make cyane akajambo ka nyuma dusozera kino kiganiro duhere kuri mwebwe Marie Claire
ndabashimiye cyane kwa mwadiye muri kino kiganiro iki nasize nko umuntu kuba ngo tuzatanye gutaha n'ubushake nk'uko abivuze abari kwa gutaha nuko bafite impungenge y'ubuzima bwabo n'ibyo bahunze bitari byarangira kandi abantu bose bazi nkaba ntashaka kubisubiramo ubungubu ariko nyine nkaba nifuza umunsi mukuru w'impunzi ku mpunzi zose zirimo kutwumva ubungubu n'iziri ku isi yose ngo nkaba nyine nk'uko natangiye mbivuga nsabira impunzi zose ziri muri Congo Brazzaville zishaka gutaha kuko kino gihugu kidupfundikiye yazatwemerera integration locale zadushize pasiporo y'u Rwanda
urakoze cyane Marie Claire Nyiramahoro ngaho i Brazzaville Antoine Misago muri Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu akajambo ka nyuma amasegonda make
ndi Misago binasaba yuko abanyepolitike b'Abarundi nuko injyane z'iri Burundi zimwe n'abanyepolitike kandi impunzi zigahungira mu makamba atandukanye ibi nasaba ni uko impunzi zogira abaserukira muri ibyo biganiro na cyane cyane z'impunzi ziri ngaha muri Tanzania ni Arusha ni hafi nibaza nibwo ngo zitumira gusa ntibavugiye n'isipolitike bo kwiyungunganya bakaronka umuntu aserukira kuko twebwe natwe turafise ibyiyumviro twoshikiriza abanyepolitike bigatuma habaho icyo twita gestion positive de conflit muri nouvelle ideologie
murakoze cyane reka duha akanya mu masegonda make cyane Jean-Claude nawe akajambo ka nyuma
murakoze akajambo kanyuma nashikiriza nuko jewe atacyo nosaba ku bijyanye n'ibiganiro kuko ibiganiro mu karere byarananiwe nuko icyo nosaba nuko ibiganiro byava mu karere kuko uravye nk'umukuru nk'userukira nk'umuhuza ntushobora guhuza abantu kuko icyateye ingorane ubu abarundi nuko umukuru w'igihugu cyacu yasenyanze amategeko y'igihugu agahonyanga n'amasezerano ye.
Urakoze cyane rwose, muradutunga akanya katubanye gake Jean Claude. Ndashimiye mwese mwitavye kino kiganiro n'abaterereye, mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, mubandanye umwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Murakoze.